Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Kile kumusi wa mbele gine kile zuja miongibi ni chenda kigarama unako yu mbibili na miongibi na gata anu kitina mwa genzi mwashimigu kuri kila radio Nzamba agateka kawe tabaha emiriwe ndabaha ni kaze murano makuru utu wa tegurie na yaka wakizwe nizi ngingo muru muru zikurikira umushikira nganji wiki giga cha leta yemeza ko ari kwa kigwa ko itera goba kubera yanse gutera umukono ku isohogwa ry'amafaranga yari yagenewe ishirahamwe ritanga umwavu fomi uburongoye inama ntenguzamateka nawe akaba yagiriye ko amutera intege ngo abandanye avuga ukuri nayo ishirahamwe Parsem rihamagarira urwego rw'umukuru w'igihugu gufata ingingo zibereye zo guhasha igiturire n'isuzagurwa ry'amatungo ya leta. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nduta muri zone ya 17 ziheruka gutegekwa kuzoja kwiyandikisha guhera ku igenekerezo rya 5 nzero umwaka w'ibihumbi 2026 kugira zitahukanwe ingingo zitakiriye neza ahubwo yazishyize mu mwiheburo. Kwari guca ku masonga mukanye sase inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru tugira duhere mu yavugwa mu gisata cy'intwaro ibereye. Umushikiranganji w'ikigega cha leta amenyesha ko afite amakenga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe. Alain Ndikumana yabishikirije ariko yishura ibibazo by'abakenguza amateka ku wa gatandatu igenekerezo rya 27 Kigarama aho yavuze ko ihinguriro ry'ifumbire fomi riri kugishuza leta amafaranga y'ifumbire arenze igiciro cy'ifumbire ryatanze ku banyagihugu. Umushikiranganji Alain Ndikumana akamenyesha ko ariko agirwa ko itera goba kuko atemera ko leta itanga ayo mafaranga adasiguritse.
Hajya mwabonye ko natumye ku isakoshi wanje kugira burya sigenda tugenda na ku buryo uko nguma mbahatake nanjye nguma nitegura. Iyi ni kontra ya fumi tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakanta angana uko n'uko n'uko n'uko. Iyi ndafise avenant kontra ije muri December 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé 17,5% des quantités contractuelles. Iyi ni fumi yayizanye ngo tuyisinye au mois de December 2025 ikatubwira yuko saison B na C ya 2025 uno musi shako tugira avenao kontra ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% ifumbire do fasa unilateral ni mu fashe ikakivuga neza yuko amahari keneye uno musi yuko ihabwa angana na 5,783,349,898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makandite contractuelle ikashi tubya ati mwebwe leta rero muri aya mafaranga muri asengani miliyari abanyagihugu bacye bari ha 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze none uza gutanga ifumbire irenge iya kontra. Ikintu cya mbere ikiza ni indi avenao kontra December 2025 yavuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités ivyo rero bicabisaba yuko turiha leta y'u Burundi kimuha imiliyaridi zitandatu ni miliyoni 839 iyongera ko mumbire namwe bwe yuko ibintu twobikora ndafite contrat initiale nga umbwira yuko nza kubikora saison C 2024 nuna kasaka mara mazi nje na mu nume tufari kintu na kimwe hanyuma icyo ikibana yamfashije gusa yati nzizo kuri nta kibazo kandi ndazi ko atacyonzo ko amenasi yunda ya Roma muga na chonzo vision 2060 nzo yibona neza njewe sinyekeranye.
Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca aratera intege umushikiranganji w'ikigega cha leta akamusaba ko atogira ubwoba kubera ariko avuga ukuri naho yokugira.
Nibyoroshye nuko nyine bigenda mugabo, turabateye intege nk'abatowe, tuzobafata mu mugongo, ibyo kwiruka kw'ibisuma n'abamenyeye kunyonyeza nibaza ko bidahereye kuri twebwe nyine tuba turi imbere y'abandi, na namwe dushobora gushika. Kandi kugira iyi sosiyete yacu ihinduke nuko watangira kuboneka bamwe bamwe bemera gushira ukuri ahabona. Abarundi ntibakunda ukuri, iyo uvuze ukuri rimwe na rimwe hari uhakwa no kukuzira. Mugabo ndazi neza yuko ukuri kurateba ariko kurashika. Turaguteye intege rero, ntucike intege, menase ntuzozibura. Mugabo ikiza nikihe nuko wari wese azobabona yuko ibyo uri kuravuga ari ukuri, uri kugwanira ubutunzi bwa leta, uri kugwanira ubutunzi bwa bene gihugu. Ibindi nabyo abo uri kuragwanira bazokuvugira igisabisho, kandi Imana izokubungabunga. Baca umugani mu Kirundi ngo igiti kirakurira mu babaji kandi birirwa babaza ibindi.
Ishirahamwe Parsem ku ruhande rwaryo rihamagarira urwego rw'umukuru w'igihugu gufata ingingo kugira hahagarare ibintu by'igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, rikongera rigatera intege n'umushikiranganji w'ikigega cya leta kudahengeshanya gushyira ahabona ibintu uko biri. Dukurikire Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem.
Umushikiranganji w'ikigega cya leta yashikirije twagira mbere tumuse n'abamutera intege kuko atakuri kashikiriza ibintu uko biri bigatangura kuja habona, kuko twebwe mu byo twari gushikiriza ejo bundi twari twagarutse ku kuntu tubona mu kigega cya leta amahera aja mu myavu ari umurengera amamiliyari ndarenga amajana 50 ku mwaka arenga 60% ku ijana, hafi 70% ku ijana y'amafaranga aja mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Mugayi myavu ntigere ikwirwa sanga hari kibazo, numva ndamafaranga ingene agenda arasohoka muri ico gisata. Twe ntitwari na busema imbere no mu mwaka w'amafaranga leta ikoresha w'2021 nibuka neza gushira 2022 harigeze kwerekana amafaranga umushikiranganji w'ico gihe yari yatanze mu by'umwavu mu cyo kiramwa amahera y'umurengera ifa ngo ni advance hamwe tutsibatira batuta amafaranga rayo yuzarasubizwa. Hari na rubrique budgétaire w'amafaranga batwiza kuza barasubiza yose, ntisinzi kuba bikurikije kuva kwa amafaranga yashubijwe yose. Ibyo rero bigaragaza mwe twari ko turaga tuti collision kama twabigarutse ko ibintu by'abashikiranganje ahana hari usanga bakorana n'abantu bamwe bamwe bagatunga mu bintu ugasanga ari amafaranga asohoka gutyo, ugasanga umushikiranganje agenda mu nama shikiranganje agiye ha kudefanda dosi y'igihugu, wagiye kudefanda dosi afise mu inyungu n'ibintu ashaka gusohora abisohana n'umu n'ishyamba cyangwa mu bigatunga kanaka. Ibyo rero ibintu kenshi bikunda gushika nk'iyo rero yari dosiye yategereza guca yigwa neza bakaraba kugira makete bakaraba amafaranga nasohoka mbere inzego zikazabikora. Ikibazo cya mu Burundi n'inzego icyo tuzije ntizikora ubwo bugenduzi bwa leta yo kuri de konti cyategereza guca bigira ankete kuva iyo ya konti ndende batanze umushikiranganji w'ico gihe abashikiranganji uw'uburimyi n'ubworozi n'abyiga cya leta bose b'ico gihe bagushika uno munsi bakabazwe ngene byagiye biragenda. Nibaza rero yuko ibintu bizigize iturire n'ingene amarare tari karasizagwa amazi reka ararenga inkombe, harageze reko inzego na cyane cyane rwego hejuru rwego rw'umukuru ufata ingingo zigaragara ibintu nk'ibyo bigahagarara, n'ahandi ho tuguma hahandi hagomere gutera dusubira inyuma.
Amakuru twabateguriye arabandanya mu kanya inyuma y'akaruhuko gato.
Inzamba
ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'impunzi. Impunzi zo mu ikambi ya Nduta muri zone ya 17 zarategetswe ko kwigenekerezo rya 5/0 umwaka w'2026 zigenda kwiyandikisha kugira zije ku rutonde rw'abazotahanwa. Ibi byashikirijwe n'umukuru w'iyo kambi avuga ko ari itegeko ntabanduka. Impunzi nazo zikaba ziri mu mwiheburo ntangere kuko bamwe muri bo batemerewe gutahuka. Inkuru na Julienne Muzinga.
Amakuru dukura mu ikambi ya Ndutango nuko impunzi ziriyo zitekewe n'ubwoba n'agahinda kuva umukuru w'ikambi atanze itegeko ko abo muri zone ya 17 bategerezwa kuzajya kwiyandikisha bose bakaja ku rutonde rwo bazotahukanwa, kandi iyo ngingo ari ntabanduka.
Umukuru w'ikambi bakatugisha inama impunzi zuba muri zone ya 17 azimenyesha ko itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere ibihumbi 2026 zose zishobora kuja kwiyandikisha ko umunsi atakiri ikintu atabandi bantu bazokwandika muri zone ya 17 yambwiye yuko bamaze kugira urutonde ingene amazone azoza ariyandikisha hanyuma impunzi zitahe yambwiye ati jewe ubu nta n'ubundi muntu nk'umwe nijya ndabibwiriye ndarumva biragoye ngene bigiye kugira ngo tuzi bigiye kubandanya rero hano mu mwaka kandi kuko ingingo tugomba kuzafashwe kubategereza kudutahana kubigenda kose ntitusuzi rero ingene tugiye kubifatamo twe bidakunda ko tujayo ko hari ibintu by'abantu yari impunzi ingahe bidakunda ko bataha mu gihugu batashobora bagenda ingene rero bizogenda nshabane ingene bizogenda tuzi n'ibyo tuzogenda umwihebura mu
izo mpunzi zibandanya zivuga ko zahora zikingirwa n'ishyirahamwe rijejwe impunzi HCR ariko ubu zitabonwa ziririra kuko nabyo gifatanije na Leta y'u Burundi na Tanzania muri iki gikorwa cyo kubatahukana ku nguvu.
Imbere yo gusozera ano makuru dutega amatwi akamu gategwa n'urunani rw'amashyirahamwe y'Abarundi akorana na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPCDI.
Impapuro zanje zari cyane kandi narabihanikirije kunkorera mu bintu.
Ndihajya ngo wigize amategeko ga mwana.
Imyaka itatira heze nonda ku ishuri kazi ibyo niga
erega mwana imitwe yacu biri mu byinshi aho ubona ndigaru wamenye bya bintu twabishe byose
emwe tekana na de n'idofisu
aho namarame urya rero ndibutse icyo nashaka kukubaza mwana ijo natiramanye na Mariko numva atangwe kuvuga ibya se nari mpuza amakongo mpana byaha ku Burundi icyo si kinyoma kiriye ka mwananje
yo nta kinyoma kirimo imyaka 8 iraheze se nari mpuza amakongo mpana byaha niwe wakunze kwita sepe ibyemeje twayujuje neza na neza ku itariki 2025 gitugutu umwaka w'2025
reka urashikuza mwananje nawe
nta gushikuza kuri
uko n'ukuri
kuko Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha yuguruye ku mugaragaro amatohoza ku itariki 2025 gitugutu umwaka w'2017 mu ntumbero yo gutohoza amabi yakorewe Abarundi bari mu Burundi cyangwa hanze y'u Burundi guhera ku itariki 2026 ndamukiza 2015 kugeza ku itariki 2026 gitugutu 2017 kuko icyo gihe bari bamaze kugereranya ko hamaze kwicwa bari hagati y'igihumbi n'amajana abiri ariko rero cyo mushimangira icegera cy'umushikiriza manza wa Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha inyuma y'imyaka 8 haciye arahumuriza Abarundi ko amatohoza mu Burundi agihari ataho yagiye agashimira cyane amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politike mu Burundi uko yagiye yitanga muri ico gikorwa abahohote nibagumane icizere kuko Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha ariyo sepe iracari ku kivi ako nakamo kuru nari rw'amashyirahamwe yo mu Burundi akorana na Sentare Mpuzamakungu Mpanabyaha CPCPI.
Aha niho makuru twateguriye agarukiye ndashimiye mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikira ndashimira n'uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rwayatororokanije kuri mikro mwari kumwe na Pierre Gahungu kabandarike banuye naho ubutaha.